Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe cha mwaramutse bivanye naho merereye nchuti wakunzi bikiganiro yaga mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngo karamumenye rwacu westatu akaburungo nge akaburungo info jona kibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Pori bere baraka ishiramwe ry'abagira neza ati ya found ryashikirije utuzu twasugumwe rusange 40 kubateshejwe izabo bibutare na Nyange muri province yegeranye na Manyema kubw'iryo shiramwe ngo mugambi washinzwe mu ntumbero yo kugwanya indwara zifatiye kwisukurike ido nido na mutari Mateso mu ijwi rya Yvette Munezero
kubw'iryo shiramwe ry'abafasha yubakwa ryutwo tuzu twasugumwe ryatumye cyane cyane nuko hibonekeje abantu benshi bagwaye indwara zituruka kwisukurike muri aya mezi atatu ashize kuguhagarariye ibyo bikorwa zari indwara nka korera gucibwamo bisanzwe. Paulo Maneno aravuga kandi kwishyirwa ry'uburyo bushasha bwo gukaraba iminwa n'isabuni cyangwa n'amazi ari mu muti inyuma yo gukoresha akazu ka sugumwe. Uwo waremeza ko utwo tuzu twasugumwe tuzofasha kandi imiryango y'abasangwa iba muri utwo dusagara. Kuguserukira impunzi zo muri site ya Nyange ikenaye ry'utuzu twasugumwe muri ako gace yari inkomoko y'amatati yari hagati y'impunzi n'abasangwa. Nyashinde Chabona arahamagarira ayandi mashirahamwe ko yofasha kuko ibikenewe biracari vyinshi. Kubw'urongoye ako gasagara k'Inyange yubakwa ry'utwo tuzu twasugumwe ryari rikenewe kubw'abantu biwe. Kubwiwe utwo tuzu twasugumwe tumwe twubatswe iruhande y'amashure utundi iruhande y'imihana dushobora gukoreshwa ndetse n'igihe izo mpunzi zizoba zatashe.
Ovira inyabarega rusange 30 zashinzwe mu minsi yahera ku mabarabara makuru makuru yo mu gisagara cha Ovira ngo zigeze ahatemba ku kubura abazitaho mu kuzigirira isuku bazikoramye iyo myanda kugira ngo ijanwe aho yagenewe. Izo nyabarega zo ku mabarabara zikaba zivamwo umuntu ukugoye kwihanganira ku basanzwe bakoresha amabarabara zashinzwe ko idonido na Lambert mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Imyanda irateba rimwe na rimwe ikamara amayinga mu ngunguru 30 z'amabara yirabura zo gushiramwo umwanda wa bose. Abazikoresha baridoga kamoto kabi kava muri izo ngunguru zuzuye. Mu Rwanda rw'abatanguje uwo mugambi wo gushiraho aho bata umwanda kuri bose ni ishiramwe akodi uvira isuku rijejwe gukuraho umwanda wa bose. Makunga Roje umukuru w'ishiramwe urunganwe rw'umuco rukorana n'urwego rukora mu gisata cy'isuku mu gisagara cha Uvira. Ni ishirahamwe akodi uvira isuku rikuraho umwanda uri mu ngunguru zibijejwe. Iyo mvugo itandukanye ni umukuru w'ishirahamwe akodi uvira isuku igirima Rubunga. Abantu bo mu ishirahamwe urunganwe rw'umuco baje kutumenyesha ko bashinze ibyo gushiramwo umwanda kuri bose ku barabara rikuru rya Uvira. Ariko ikibazo cyo gukuraho uwo mwanda ntacyo twavuganye mu gihe ibigunguru byo babyuzuye. Menya ko ishirahamwe urunganwe rw'umuco rwari rwashinze ingunguru zirenga 30 ku barabara rikuru cyo mu gisagara cha Uvira. Ibyo kugira bagwanye umwanda uzwi mu gisagara cha Uvira.
Baraka kuyu wa kane w'indwi turangije niho hatanguzwa ibikorwa byo kubaka mu gisagara cha Baraka stade yo kugwego rw'igihugu yakira imikino itandukanye. Ikaba yubatswe ku birometero 4 mu buraruko uvuye kuri centre y'igisagara cha Baraka. Ikaba ifise uburebure bw'imetero 30 n'ubwagukye bw'imetero 100. Ifise ubasha bwo kwakira abantu bava ku 4000 gushika ku 6000. Ikaba iriko yubakwa n'ishyirahamwe Afrikana. Rusenda isabune zitatu kuri buri munzi yo mu ikambi ya Rusenda mu kiringo cy'amezi atatu nizo zatanzwe n'ishyirahamwe AIDS rijejwe gutunganya ikambi ya Rusenda ni site ya Murongwe. Iryo gabugwa rikaba rije haciye amezi ane mu gihe izo mpunzi zabwirizwa guhabwa izo sabune mu mezi atatu. Tutege amatwi bamwe mu bayaze na mugenzi wacu Wakimana Sauda.
Tupokea isabune z'amezi atatu twege turashimye cyane twavyakiriye neza nta muntu yikoroze nta muntu basubije inyuma ngo sigwiwe.
Twagira kane ariko tupokeye z'amezi atatu bajeje gutanga amasabune tubasaba yuko baza baradukwiriza amezi twabifashe nyine uko tubibonye ko ntitwari kugwara.
Aha no sozereye yaga yacu uno munsi mwayiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kaora naho kuri mikoro ya Jewe Mabre Kavunja Pori Imani barinde na ubutaha.